Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 n'imetero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Jacob Zuma yahoze ari perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo yarahakanyije ku munsi wa mbere imbere ya komisiyo y'igihugu ijejwe kugwanya ruswa ibyaha yagirijwe bya ruswa, avuga ko ari migambi y'abansi biwe barondeye kumukura ku butegetsi, gucafuza izina ryiwe no kumwica. Yavuze ko abansi biwe bamwandagaje mu gihe cy'imyaka igira kuri 20 barondera kumukuza ku butegetsi. Mu mwaka uheze Zuma yarahimirijwe kuva ku butegetsi n'umugambwe akomokamwo African National Congress mu mpunyapfunyo ANC, inyuma yuko avuzwe ko ivyaha vyinshi vya ruswa. Mu vyaha yagirizwa harimwo gukoresha imiliyoni 20 y'amafaranga ya leta mu gutunganya amazu yiwe bwite ejo ku munsi wa mbere. Zuma yaranahakanye ko yatanze amasoko ya leta mu buryo butandukanye n'amategeko ku muryango witwa Gupta no kuri bamwe mu bashikiranganje biwe. Zuma avuga ko ataco yakoze gitandukanye n'amategeko mu vyo yakoze byose. Amarorerwa yiwe yaruswa no gukorana n'umuryango w'abanyemari b'abahindi Gupta vyatumye abatari bake muri Afrika y'Epfo bavuga ko uwo muryango wageze aho wigarurira leta, ivyo bita capture de leta mu rurimi rw'Igifaransa. Uwo muryango uvugwa ko warusigaye ugena abagize leta karonka amasoko akomeye biciye muri ruswa. Ibintu nk'ivyo vyoba vyibonekeje gusa muri Afrika y'Epfo canke biri n'ahandi muri Afrika, ivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Chanel Girumugisha, umuhinga mu vyerekeye imigambi yo kwiteza imbere, gestion de projet mu rurimi rw'Igifaransa, na Bob Ruguri kumumenyesha makuru w'amatohoza. Bombi bari Kigali mu Rwanda. Batumire, ndabaramukije. Ntangurira kuri wewe Chanel, ibi vyerekeye dosiye ya Zuma kubijanye n'amarorerwa ya ruswa mu bibona gute ku gihugu nka Afrika y'Epfo igihe yari president?
Ibyo ni ibintu nanjye maze iminsi numva. Ibintu maze iminsi numva mbere bavuga yuko byaba ari n'ibyatumye bimusitura ku butegetsi. Ibyo rero nibaza yuko birashoboka ko byaba byarabaye. Kandi nibaza yuko
Icyo kibazo cya ruswa gishobora kugera aho n'inzego za leta zifatirwa mu minwe n'inyungu z'abantu kanaka ku giti cyabo, nkangaha muri Afrika y'Epfo niyo muryango w'abahindi wiswe umuryango Gupta, uvugwa ko warusigaye ariwo utwara ku batari bake muri Afrika y'Epfo, niko babibona utwara inzego z'igihugu na leta, ugena abashikiranganji, ukuza mwa bushaka, winjiza mwa bushaka, abadakurikije amategeko yabo bagakugwa, ababumviye akaba aribo bahaguma kugira ngo uronke inyungu zawo mu masoko ya leta. Ibintu ngivyo ruswa kugira igere nkaho ubibona gute
ewe ukunda bibona ushinzwe cyanzwe no mu buzima bwa misi yose radi yuko umuntu afite kuvuga ekonomike kuvuga tuti ububasha bufatiye ku butunzi aba ari umuntu akomeye cyane ashobora kwenfiwansa n'izindi domene n'izo za politike ugasanga igihugu canke ishyirahamwe kanaka igatwarwa ofisiyelma n'abasanzwe bari bayitwara mugabo ugasanga ofisiyelma donko hariho ukundi kuboko hariho uwundi mutwe utwara mugabo ugatwarira ahatabona kuba ibijyanye rero n'ububasha mu bijyanye n'ubutunzi mu byerekeye ubutunzi ibintu bikomeye cyane kuba ekonomike irakomeye cyane irashobora kugira icyo yesi washije andi madomene ayo ariyo yose
ego nawe Bob Rugurika iyo dosiye ku marorerwa ya ruswa ku byerekeye Zuma kiri president no wamenyesha ko nta ntibaramwagiriza icese kuri ivyo byaha yagirizwa bya ruswa dosiye yonyene nibaza ko igeze mu butungane ni dosiye ijanye n'ivyo yagirizwa ko yagurishije mu igurishwa nibaza icyo gihe hari kugura ibigwanisho bivuye hanze bya societe y'abafaransa bavuga ko yariyemwo amafaranga yaruswa nayo ibibindi ani madosiye yandi yaruswa biracari mu matohoza imbere ya komisiyo y'igihugu ijezwe kugwanya ruswa ariko ivyo byagirizo ku gihugu nka Afrika y'Epfo nuko iyo famiye y'abahindi umuryango w'abahindi Gupta uvugwa ko wari ugeze ahantu ari warusigaye usane uri twari igihugu ku gihugu gikomeye nka Afrika y'Epfo mubibona gute
nijo ivyo bintu sagasesesha rumuri biraba kandi nkuko mwana bikiye ko ubu nivyo biko bivugwa cyane cyane mu gihugu cya Afrika y'Epfo ku aho darongo ico gihugu Jacob Zuma ariko ni ibintu tumenyereye kubona mu bindi bihugu bitandukanye na cyane cyane muri Afrika usanga abakuru b'ibihugu ekambere n'abandi bategetsi bose nk'abashikiranganji ababa batwara inzego usanga ikintu nyamukuru bakora imbere yo gutunganiriza bene izo nzego n'abanyagihugu bajejwe usanga bihutira gusahura amatungo muri ibyo bintu by'ibitire kugira baronka amahera menshi uburyo bwinshi kuko murazi ko kenshi bene ibyo bintu by'amahera n'uburyo bikora muri politiki rero si gitangaje kubona muri Afrika y'Epfo na Tanzania Zuma bivugwa mugabo birababaje kuko nk'uko muvuze Afrika y'Epfo cyari igihugu rutura muri Afrika cyari igihugu mu bisanzwe cyategerezwa kubera akarorero ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere ibindi bihugu birimo akajagari cyangwa ubukene ariko urumva byarashyitse ariko rero ntibyashyitse kuri uwo giturumbuka kuko Zuma mugiye kuraba no muri cyahise kiwe mugiye kuraba mu bintu avugwa ko ikambere cyaho muri Afrika y'Epfo gusa no mu bindi bihugu bya Afrika Jacob Zuma arafiseyo amadosiye usanga amukwega ahantu banka karorero nko mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane na gatanu gutyo yarigeze kuba yaje kugendera icyo gihugu hama azanana n'abantu b'abagwiza tunga ariko babasuma babambuzi baza mu bintu bya dosiye bita yari dosiye ya onateri bariko ararondera ibintu by'ibyuma by'ubuhinga buhanitse icyo gihe rero ni Jacob Zuma yabizanye byarateye n'induru cyane no mu nzego z'igihugu icyo gihe mbere sino bitebako ariko icyo gihe byari biturutse kuri Jacob Zuma urumva ko arakoresha icyo gihagararo kiwe cy'umukuru w'igihugu arakoresha ni ukuvuga ko icyo gihe mbere umengo yari icyegera cy'umukuru w'igihugu ni umuntu rero azwi muri bene ayo madosiye y'ibiturire saho honye naravugwa mu bihugu bitandukanye
ego reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Eliezer batwumva
ndawumva neza
uri he
nuko bivuga ko izi nerere mu karere ka Rulindo igisha
aho ni mu Rwanda
nkaba ndi umukunzi wanyu wowe akadasohoka
yego ufise ikibazo cyanke ubaza abatumire cyanke icyumviro
ngo mbere yuko mbaza umutumire ngira ngo inyakira amajwi yanjye mu rwari wabuze ntabwo nabashiye kubakurikirana neza ariko ngira ngo mwasubiramo
Ego turiko turavuga ku kibazo c'ibiturire muri Afrika na cyane cyane kuri dossier yerekeye ibiturire muri Afrika y'Epfo ku gihe cha Zuma igihe ari president wa Afrika y'Epfo akurikiranwa n'ama dossier atari make ku byerekeye ruswa ruswa rero ari kibazo gikomeye ku buryo nkaho muri Afrika y'Epfo ku gihe cha Zuma havugwa ko yakorana n'abanyemari b'abahindi umuryango wa Gupta ariko bari basigaye bavugwa ko abanyafrika y'Epfo atari bake babona ko bifata inzego za leta ari bo bari basigaye bagena n'abashikiranganje muri leta no mu nzindi inzego zikomakomeza ijanye n'iby'amafaranga nivyo turiko tuvuga ko
murakoze cyane ngira ngo dimanga uko arwivuze muri Afrika y'Epfo bumaye abase gukora ibyo bitandukanye ariko kandi n'amanyanga nayo yagiye avugwaho ntabwo twabura kuyakomozaho ahubwo abatumirwa mwatubaze nkaba nabaza ese ingaruka uyu munsi wa none zishobora kuba zamugarukaho mu gihe ubu ngubu yavuye ku butegetsi kweko tubona ko hashize imyaka myinshi avuyeho ndetse haba hari ingaruka zigiye zikomeye zishobora kuba byamugeraho ese ubundi bwo kugeza ubu ngubu magingo angaya perezida wahozeho arimo arabarizwa he arimo arakora iki cyangwa se n'ubundi bamutaye muri yombi nagira ngo baze kunsobanurira neza
jane mwamwishyura
kuri icyo kibazo cya mbere abajije ati ingaruka zomugera ko ubu bataka ibintu kuri igihugu nuvuga ubwa mbere ni cya gitsure kigabanuka kuko kuri igihugu urabona aravuga rikijyana ariko atakiri mukuru w'igihugu nibaza yuko ubutungane bwamaze gufata iyo dosiye mu minwe ushobora gukora ugaca ugacishaho kuri hanyuma ugasanga kirima gikurikiwe habona iyo niyo ngaruka nyamukuru nibaza yuko igiye kumushikira ashobora mbere no gutabwa muri yombi mu gihe bazosanga ibyo bavuga ari byo
yego dofisa kandi Innocent uri ku murongo uratwumva
ndavumva neza
uri he
ijwi rya Amerika
yego uhamagaye uri he
nuko muyobozi nitwa Innocent mperereye mu mujyi wa Kigali aho bita mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge
yego
nanjye nifuzaga gutanga icyifuzo ndetse nkagira n'ikindi kibazo nibariza abatumirwa
yego
nk'uko abatumirwa bamaze babivuga ni byo koko wenda n'umuyobozi wari ufite ubudahangarwa mu gihugu we yumvaga yuko ibyo akora byose imitungo yose y'igihugu akora yijyanira hanze mu bandi baherwe bo hanze ese byagenda gute kugira ngo wenda iyo mitungo ya Afurika y'Epfo yavuze bitewe n'ikibazo cya ruswa Zuma yari afite hamwe n'abo bakoranaga wenda bamwe na bamwe iyo mitungo ishobora kugaruka cyangwa se ntishobora kugaruka ese yagaruka inyuze mu buhe buryo
murakoze
abatumirwa bansubize kuri icyo kibazo murakoze
murakoze baba rugurika mwamwishura
nibaza uretse ko atanyishu kubera ko atari cyo tubikora ariko nibaza ko ari cyo gikorwa kiriko kirakorwa kuko urabona amaze gukekwa ko amadosi usuma akavugwa ko ibiturire by'imonogoje no kuvuga ko ubutungano bw'ubundi bwaruguruye icyo bita amatohoza hanyuma buri kwezi bamukurikirana urabona ko bamurengusa burya rero bari kubaregeranya nk'ibintu by'ibyemezo bakamuhamagara akabyisigura ko nta kibuza yuko nibabona by'ukuri ko byamwagiriye bazosohora ingingo z'ubutungane zigira ziti uwahoze ari umukuru w'igihugu Jacob Zuma aragiriwe n'amadosiye y'ibi n'ibi n'ibi kubivyo biragaragara ko yahombekeje yaba leta cyangwa igiturire yatwaye ingano ku ubutungane rero ugasanga buravuze buti akiriye urubanza nk'umunyororo ikambere n'amahera y'ugusubiza mu butungane. Ibyo rero ni ibintu byatanguye burya bishobora kudoba ugasanga baramukiriye urubanza bakagira bati subiza ibintu bingana n'amafaranga angana gutya. Urumva icyo gihe rero kandi nta ategeza guca bisubiza. Urumva niba ko ari uko biriko birabaye icyiza nobabwira hajya muri Afrika y'Epfo icyiza gihari gusumba mu bindi bihugu tubona byo muri Afrika bimwe bimwe nuko ubutungane ubwego bw'ubutungane by'ukuri rurambaze kugaragara ko bwigenga ntabwo rutegekwa n'ubutegetsi bwa leta kuko yaba ariko bimeze hajya muri leta n'ubu ihari uhereye mbere no ku mukuru w'igihugu ahari n'umuntu yagendanye cyane na Jacob Zuma bari abagenzi umwe atwara igihugu undi atwara umugambi uri ku butegetsi ariko urabona ko uno munsi ntashobora gukoresha igihagararo cyiwe ngo ariko agomba ngo kubuza ubutungane gukurikirana Zuma. Icyo rero nicyo kintu cyo gushima muri Afurika y'Epfo inzego bimwe bita separation de pouvoir bimwe by'ubwigenge bw'inzego biriho kabiri.
Murakoze. Twavuze ko ibintu nk'ibyo tubibajije ikibazo ko byo babyibonekeje gusa muri Afrika y'Epfo canke biri n'ahandi muri Afrika. Chanel wavuze ko n'ahandi muri Afrika bimeze gutyo canke bishobora nuko babirengeye ngaho. Wowe iducira ku mayange kuba ariko baratwumviriza ngene ikibazo ca ruswa gikomeye cyane muri Afrika ca sindaro.
Ego mo ibyo dukuvuga yuko biserutse muri Afrika y'Epfo n'abona muri Afrika y'Epfo ariko uko nabivuze no mu bihugu mbese atari Afurika yonyine biravugwa yuko bishobora kuba bihari gusa nta bushakashatsi bwimbitse nagize kugira ngo mvuge nti iki gihugu bigeze aha bihagaze aha mugabo ibyo bintu biriho gusa bishobora kuba bifise iyindi sura kuko murabona yagiye kugira ngo uwo muryango w'abahindi ushobore kwifatira ubutegetsi ushobore gushinga inzego nk'uko ubyigombeye ibyo byose biratuma wa wundi yashyirwa ku butegetsi na wene agira ideni agatashira mu kubwira ibyo bamutegeka rero ibihugu byinshi bya Afurika bivana n'ubugene uwo muntu aba yashyizweho uwo muntu aba yagiyeho ko murazi yuko hariho abajya ku butegetsi n'abanyagihugu kubera amatora ugasanga arafise ukuntu umugambi wiwe bamushyize imbere babandi rero bamushyira imbere nabo barahezwa bakamukorera bigaca usanga baguma bamubwira ko icya gisure hanyuma mu nyuma bagahezwa bakishyira ku bwo butunzi bagahegera uko batwute kino kisitere ugasanga nk'igihugu ugasanga hariho ibintu byerekeye n'ama exoneration ugasanga muri ser domaine ku mwaka biriya kenshi usanga harimo igitumba harimo ukuboko kubiteregeza kuri harimo ukuboko kubisuguma ariko kurimo mwiza utaboneka bya bindi mwumva mu bihugu bimwe bimwe usanga hari kena ry'amafaranga y'agaciro ugasanga bafise ukuntu ayo mafaranga y'agaciro bayahanahana bakayadandaza bagashyiraho amashyirahamwe bagira yuko ari prioritaire ashobora kuronka muri sase d'importation ugasanga amashyirahamwe ntanabaho ugasanga n'akagwi ariko karatunga gatunga ku nguvu abo rero baraheza ugasanga mu gihugu iyo bavuze ikijyana kubera yatuvuga ekonomike baba bafise
ibyo
rero ni bike nibyo nateza kubabwira ariko ibyo biri henshi cyane.
Yego tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Eric uratwumva? Uhamagaye urihe?
Biruhinda mu Rwanda.
Ego wagaragaza kuduza ijwi
aka ngirinda mu Rwanda ndeke namvuga
ubese kibazo icyumviro
yego kibazo mfite nuko ku bantu bose baba baravuye mu bari muri politiki cyangwa baravuga ni kubera iki mu gihe icyo cyose bakurikiranwa ku byo baba barakoze n'abana muri Afurika
ntitwakumvise neza washobora gusubiramwo biracikagurika
ati
yego
ni kubera iki ni kubera iki umuntu wese umuyobozi w'umuyobozi cyangwa bari kumukurikirana kuno wenda byasigaho wenda nk'uko Jacob Zuma avuyo barimo kumukurikirana wenda yajya ahabwa ubudahangarwa wenda n'ibyo ngibyo barimo kumukurikirana bigafungwa
uri kubaza kubera iki bariko bamukurikirana
ndatumva ko barimo baramukurikirana ibyo byaha bya ruswa
yego
na kuno wenda n'ubuyobozi bwabo bwa kuba bwamukura w'icyo cyaha wenda agahabwa ubutangarwa n'akurikirana
murakoze Chanel ariko arabaza ngo ko bamushyira ku ibyo bita iminite ngo ntakurikiranwe mwa mwishyura gute Eric
ibyo rero byo kuvuga ati avuye ku butegetsi bacamuhereza ubudahangarwa kugira ngo ntakurikiranwe ibyo ni bibi cyane mbega ibyo ubona tugiye turabigira iyo ngeso mbi yocika gute iyo ngeso mbi ubona yohagarara gute erega batinya kumukurikirana kiri ku butegetsi kubera bwa budahangarwa kubera cya gitsura bafise cya gikenya bafise bakavuga bati leta ntacyo umunsi yasubije ubutegetsi izohenda gusubiza n'ibyiza
yakwiye
na gato yakwiye na gato y'igitanga ubudahangarwa kumateza kwishyura ibyo yakoze nicyo gituma n'uri ku butegetsi ategerezwa gukubita yatima mpembe akavuga ati erega adogera igihe ndashyize ko mbazwe ibyo nakoze
murakoze Elisa nawe nyine aradutaye akamo Elisa uratwumva
mwiriwe neza
mwiriwe
nk'uko bivuze muravugana byose n'Imana Elisa ndi mu Rwanda mu majyaruguru mu karere ka Gakenya bita ku Rutabo
yego
mbere na mbere ndabashimira uburyo mwa mwadutegura ikiganiro mukaduha n'umwanya kugira ngo natwe tugire icyo tuvuga mu by'ukuri rero ntabwo ari byiza ko umuyobozi w'igihugu yahabwa ubutegetsi noneho yarangiza nawe ugasanga hari abantu aho umwanya akaba ari bo bamuvugiramo ugasanga atanga icyuho ugasanga hari abantu bazana ibitekerezo byabo akaba ari nk'aho ari bo bamuyoborera ntabwo ari ibintu byiza ahubwo hari ikibazo wenda nakwibaza ni kuki perezida bari ku gihugu ayobora agakora amakosa akazategeza gukurikiranwa ari uko yavuye ku butegetsi ni ukubera iki igihe cyose akoreye amakosa adahita abiryozwa murakoze
murakoze mwamushira gute Bob
nk'uko bivuze nibaza ko nari nabicishije mu gihugu cya Afurika y'epfo inzego zitatu zigaragaza bimwe bita demokarasi mu bisanzwe zirafite ubwigenge bukwiye aho nshaka kuvuga nka leta nicyo bita l'exécutive guverinema hanyuma hakaba niyo pouvoir exécutif hanyuma hakaba n'inama nshingamateka ni ukuvuga ntibajya abantu b'abashingamateka abakemuzamateka baba baratowe kugira baserukire inyungu z'abanyagihugu kugira bakontorore ibyo leta iri kirakora iyo onu hariya biragaragara ko yigenga nicyo kimwe rero n'urwego rw'ubutungane nk'uko turabivuga urabona ko yigenga ariho umukuru w'igihugu Zuma ubutumwa ntibwashobora kumukurikirana akiri kararongora agifise amabanga y'umukuru w'igihugu kuko ni bimwe bavuga abafise ubudahangarwa icyo bita immunité présidentielle ariko mwarabibonye ku ntwaro yiwe ari umukuru w'igihugu ni nacyo gituma yagondozwa agatanga imihoho akava mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yabitumwe n'inama nshingamateka ni ukuvuga yuko abatowe n'abanyagihugu kugira babaserukire nibo bagerageje gukora ibishoboka baramurengukishije katari kenshi ari umukuru w'igihugu ntibigeze barindira yuko ngo abanza ngo gutanga imihoho cyangwa kuva mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bahora bamudengutsa bakamucanira ibibazo bakamwagiriza murabyibuka mbere hari n'igihe bahora bakuzigwanira mu nama nshingamateka bariko barahariye. Icyo gihe rero Jacob Zuma umugambwe wiwe ari nawe wari wiganje wari ufite abashingamateka n'abagenzamateka benshi, icyo gihe rero wari ukimushyigikiye, ariko byarakebye birasendwa bica rero mu mugambwe. Abanyamugambwe bo nyine barabona ko bakwiye kumukura kw'amaboko, ni naho kumusaba gutanga imihoro ubwiwe atarinze gukurwa mu kumaramara, atarinze gukurwa nyine nk'umuyobe. Ibyo rero nagenda nababwiye yuko muri Afurika y'Epfo nicyo kintu cyiza cyo nyine bafite, ni nacyo gituma rero nabirabe mu bindi bihugu bya Afurika aho duhora tubona bene ibyo bintu by'ubutegetsi. Nimuhora mubona ko n'umukuru w'igihugu iyo yavuye mu mabanga usanga uwamusubiriye ahubwo amukingira, kuko aba ariko ashaka guca akora kumwe ubundi akora, na cyane cyane muri bene ibyo bintu by'ubusumane biturire.
Yego, murakoze. Tubandanye ku mirongo ya telefone. Gerard aduteye akamo. Gerard uratumva? Mwiriwe, hamagaye uri he?
Ni Kirere.
Aho ni he?
Aho ni he? Mu Rwanda.
Yego, ufite ikibazo ubaza abatumire cyangwa ikintu ushikiriza?
Yewe, ikibazo mbaza ahubwo nje ndavuga ngo niba biriya byaha byo yarose no gutanga ruswa ishobora kuba yarabikoze, bashishotse neza n'abe yarabikoze bamuhane bihanukiriye ku buryo n'abandi babitekereza batazongera kubitekereza, kuko na hano mu karere iwacu bigaragaye kesi urabona nawo bigenda bihari buke nubwo bitaba bisasagara cyane.
Murakoze,
turamushimiye.
Joseph nawe nyine ari ku murongo wa telefone. Joseph uratumva?
Ndabumva. Amahoro.
Amahoro? Uhamagaye urihe?
Mpamagaye ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Yego, ikibazo icyumviro?
Mfite akabazo nshaka kubaza abo batumira ariko mubaze mu Rwanda mu kirize.
Barakumva?
Mfatiye kuri icyo kibazo cyaruswa kivugwa ko wahoze ari umuyobozi wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma. Ese iyo bitegereje ibyo bintu byaba biterwa n'iki ko ubundi umuntu yabaye umukuru w'igihugu rwose navuga ko aba ari we uri hejuru ya byose, kandi ufatiye ko ari n'aba bantu ari umwe muri bamwe babona umushahara mwiza utubutse. Iyo ngeso ijyanye na ruswa, iyo ngeso y'akaboko karekare babona yabiterwa ni ukurikije ko bikunze kuvugwa ku bayobozi bamwe na bamwe bo mu bihugu bya Afurika, iyo mbo yaba ari iyihe? Sawa, murakoze akabazo kanjye kara ko ngaho.
Murakoze cyane. Reka Chanel abishure.
Ngo cyane ahanini ko ndabyibaza so kandi byitwa yuko ise amabanga y'umukuru w'igihugu aba afashwe neza nk'uko abivuze, aba afite umushahara mwiza. Nibaza ko ahanini bishobora kuba biva kuri akageso umuntu aba yarasanganye, umuntu ugasanga ugageso agafise kuva kera, nk'uko mugenzi wanjye yabivuze Bobo ati kuva na kera umuntu arabye kahise kiwe, ati n'umuntu yakuriye muri ibyo bintu bijyanye na ruswa. Ikindi nacyo bishobora kuvako ni hamwe umuntu agerageza akitoza cyangwa agashaka gushyirwa imbere, ugasanga ntafite by'ukuri intumbero yo gukorera abanyagihugu ariko yifitiye izindi ntumbero, kuko burya mu kujya ku butegetsi abantu babujya ko bifatiye ku bintu byinshi, babujya ko baciye mu nzira nyinshi, kandi bakabujya ko bafise n'imitima itandukanye. Aho rero hari aho ushobora gusanga umuntu yagiye ku butegetsi agakora uko ashoboye kose akamushikira, ariko ahanini ashaka kugira ngo arabe ukuntu yoheza akarondera amatungo mu nzira zose ashoboye, ugasanga wa mushahara ugasanga bya buryo aronka bijyanye n'igiti ariko bitamubumba.
Yego, hari nabitegereza akarere ka Afrika bavuga ko umuntu yitegereje kenshi abanyepolitike muri Afrika barondera kuja ku butegetsi kugira ngo baronka ayo matungo ariko ravuga batunge ariyo nzira yonyene babona yo bashikana kuri ubwo butegetsi atari imigambi iboneka yo gufasha abanyagihugu abavuga gucyo bavuga busema Bob
sinibaza ko bavuga busema kuko nibyo bikunda no kugaragara hatari yake muri Afrika mu bihugu byinshi kuko murabona burya naho twagiye mu biri ibi bintu ngo bya demokrasi y'intwaro rusange demokrasi jewe si mparira yuko ari nziza ariko biragaragara ko abanyafrika benshi na cyane cyane mu banyagihugu benshi ntibafise gutahura kumwe icyo bita demokrasi ugiye kuraba n'ingene batora ni gake amatora tubona muri Afrika batora umuntu baravye nk'akahise kiwe akarorero no kuvuga nk'umuntu azi nk'umukozi nk'umuntu azi ko ari umuntu akunda igihugu kenshi abanyagihugu ntibatora bisunze benizi kenshi abanyagihugu batora bisunze amajambo umuntu yashikirije kenshi ugasanga n'amajambo y'ibinyoma ibintu abantu batigera bakora ahandi ugasanga batora bishimikije ibyo bintu by'amoko by'imiryango by'intara rero niho rero ucusanga kenshi na kenshi muri bene izo ntwaro rusange bene izo demokrasi usanga amatora ategeka kugenda uko kenshi abategetsi benshi uhereye kuri abo baba bashaka gutwara ibihugu cyangwa abo nyine babitwara ikintu cya mbere baca bihutira nukugomba kurondera ahantu hose inzira zose bocamo kugira baronke amatungo y'umurengera amahera menshi cyane kuko baba bibaza ko ariho bashobora kuguma nko ku butegetsi na cyane cyane mu kwiyegereza abantu bose bakagura imitwe n'ubwenge bw'abantu bose uhereye mu bo baba bakoresha ukaza mu barongoye abanyagihugu mu ntara cyangwa mu bisagara kenshi rero usanga ni bene ako gatima ariko rero ni bintu nibaza bizogenda birahera buhoro buhoro kuko biragaragara ko nko mu bihugu biteye imbere uno munsi ibihugu usanga abanyagihugu baho bose bazi gusoma no kwandika abanyagihugu ugasanga barafise ubushobozi bwo kwironderera amakuru kugira bamenye ukuri ku bantu ahantu usanga uno munsi za internet zarakwiragiye hose mu banyagihugu kenshi rero biragaragara ko bene ibyo bihugu biba bikora atera imbere abanyagihugu ntibaheza ngo babe bagihendwe cyangwa bahendeshwe bene utwo dufaranga kuko abo utwo dufaranga kenshi bajya kubaha ni ukuvuga ko tuba ari utwo iwabo babasahuye tuba ari utwo iwabo baba barabubakiye nk'ibitaro amabarabara ariko ugasanga rero nitwo bari kubaja kubagurira nk'urwagwa bariko baratubahamwo ati wegenda wifashisha utu hanyuma ugende hari unyegeranirize amagi nibaza ko ari ibyo hanini hariho n'ibi bintu by'ubukene mu banyagihugu buhoro buhoro uko bizogenda birahera abanyagihugu bazogenda buguruka amaso batahura kandi ibyo bizoca bituma n'abakuru b'ibihugu basigara batinya bafite icyo batinya kuko biragaragara ni mu birayo mu bihugu bya rutura murayo mu bihugu by'i Buraya abakuru b'ibihugu araza agatwara imyaka y'itanu ugasanga avuye ku butegetsi atanu muri yo ni w'amadolari afite ariko sinzi ndinda kuvuga abakuru bakuru b'ibihugu muri Afrika ni bitera so usanga umukuru w'igihugu uzawumva ngo afise ngo amamiliyaridi mirongo itatu y'amadolari ukibaza none uwo muntu n'igihugu ni kindi gihugu mu kindi cyane murumva rero ko hari byinshi bitutugoye ariko nibaza buhoro buhoro bizogenda biragabanuka
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Frederic araduteye akamo Frederic uratwumva Frederic uratwumva
abumva mwabigoranye numva bituma bishikagurika
yego uhamagaye urihe
uhamagaye ndigitega
ariko nawe tujyawe ntituryumva neza wo kwegera telefone cyanke ukigira yo gatoya huri
yo bari birere nabo ndivuga ubwo telefone ndafite neza kandi
ndabumva ubu mufise ikibazo mufise icyumviro
akiramba zani ko umutumire yari kuravuga ati aba bategetsi bo mu rugo bimaze gutera imbere ati barapfa ku butegetsi atararonka umumiliyoni w'amadolari mu bihugu bya Afurika hoho hari ubutware bwitarabona yuko hamwe uba umutware avuga ati jewe naho ntwaye mpembwa ya mahera naho rampembwa ntaraja mu nibi cyaro cha perezida ama ikina na tso ko kigira naho eso ni cyagoye kuko cyahara abahenge tanga
dozijwi ngira ni kibazo cibirere reka basi ico kibazo ca mbere bacishure mushobora kumwishura Chanel
ikibazo ca mbere abagije ntacho numvise neza
okay yari kara arabaza ngo ko Bob Rugurika ariko aravuga nko mu bihugu bimaze gutera imbere usanga umutegetsi aje agatwara ikiringo ciwe akavaho ata matungo menshi aronse kubera ari muri ico kibanza mu bitandukanye ko yari karabivuga n'abategetsi bamwe mu karere ka Afrika baza arabakene bashika ku butegetsi ngo bahavuye bakavaho bafise ama miliyaridi y'amadolari yari karabaza ngo hoba hari ibihugu byo muri Afrika ngo ubona ngo hari uburongozi bwiza ko bijanye n'ivyo biturire no kurongendera amatungo
uburorero nibaza yuko avuze hariho ibihugu abakuru b'ibihugu batizingira ku butegetsi cyangwa ugasanga igihugu ubutegetsi arabuva ko ariko ugasanga abuvuye ko nta matungo menshi afise nibaza yuko uburorero umuntu abyinjireyo bubona ariko ahanini icyo twamenya ni uko ibyo bintu biraje biravana n'uko abanyagihugu bo nyine baba baramushyizeho baba bameze kuko iyo byose ntushobora kubishika ko abanyagihugu nabo ari abantu babona bakamewa n'ibya bindi bigendanje yavuga ati baba bakenye bakorera ku bukene bafise bya bukene materiyeri cyangwa ubukene bwo mu mutwe ugasanga abanyagihugu ntibazi kuvandika amaduro yabo ariko ibihugu birashobora kuba ari bike muri Afurika ariko nibaza yuko ibyo bihugu bishobora kuba bihari
yego John nawe nyine ari ku murongo wa telefone John uratumva
gome mwaramutse
turabaramukije muhamagaye muri he
muri state ya Iowa
muri Iowa mufise ikibazo mubaza batumire cyumvira mushikiriza
banda mukirize
barakumva
ego meje wemfise utubato tubiri gusa tutarenga
yego
ku kibazo cha mbere ni kuri Jacob Zuma nashaka kubaza ati mbega none boba bamuciriye urubanza intaye yamukubise mu gahanga canke baracari ko aracari karabazwa
Icyo kibazo no cishura na bivuze gatoyi baracari ko baragira amatohoza hari dosiye imwe yonyene iri mu butungane icyo gihe nibaza kwera kiri icegera cy'umukuru w'igihugu muri dosiye y'ibigwanisho Afrika y'Epfo yaguriye nibaza muri kuri societe yo mu France iyo niyo yonyene iri mu butungane ibindi biracari mu matohoza
okay sasa rero nanje nashaka nje mbaza ati none ko bitaramenyekana koko ko ari byo ijana ku ijana none hanyuma nkaba numva umenga ari haba ariko baragira mu gishingo c'abacamanza izo byo byaba bitumwa n'iki hanyuma ikindi naco kandi nakabazo nako nyine ati mbe ko nkunze kumva abantu usanga barimo baramera nk'abakurikirana nk'ubutungane ukurikirana umuntu ku izina ryo nk'ibi numva ati umuperezida kanaka usanga yaririye hejuru abanyagihugu ati ugasanga bahendesha udufaranga twini canikize ati kugira ngo baronke amajwi ibiki n'ibiki ubwo abo bobo si nk'abamwe nabo nyene usanga bararondeye ingene boshikira ubutegetsi bikabananira mugabo agaca bahitamo inzira yo kubandanya bagenda batyoza abakuru b'ibihugu icyiza umukuru w'igihugu iyaba iyakiri ku ntebe ni byiza kumusonera imbere y'uko batangura kumuvuga ko ibyo batitohoreje yuko yoba yakoze si byiza gucisha mu kanwa umukuru w'igihugu kanaka mu gihe wewe nyine utabona afise n'uburenganzira bwo gukurikirana ikintu na kimwe cyo kimukurikirana murakoze
mwamwishura Bob
sinzi ko numva sinumvise nta kibazo numvise nayo gavuze kandi hari ibintu byinshi ntatahuye mu byo yazize kuvuga kuko avuze mukanya waruweze kumwishyura ko umukuru w'igihugu Jacob Zuma ari kagirwa kw'amatohoza kandi ko hariho gusa dosiye imwe iri mu butungane ijyanye n'ibigwanisho yagurisha ishyirahamwe ry'Abafaransa wari wamwishyuye ariko rero sintahuye kuko umengo yari kashikira icyiyumviro avuga yuko ngo si byiza ko abantu ngo bavuga abakuru b'ibihugu sinzi ko yashatse kuvuga Jacob Zuma cyangwa yashatse kuvuga abandi bakuru b'ibihugu hano akaba atawundi mukuru w'igihugu numvise igeza avugwa
sinzi ngira yabivuze muri rusangi
ebo nibaza ko ari muri rusangi naho iyo bari karihenda kuko rega nibimwe twariko turavuga nyene muri demokrasi abantu barafite uburenganzira bwo kugushikiriza ibyiyumviro byabo kandi no kugira icyo bavuze ku bikorwa umukuru w'igihugu ari karakora kana ko ari wese ibyo rero biri mu icyo bita liberté d'expression iyo udatukanye cyane ngo wambike ibara umuntu ahandi ho iyo cyako turavuga kuri Jacob Zuma ni ibintu bijwi bivugwa byanditswe erega ubutungane buri ko bukorera ku bintu byabaye ntiburi ko burarema ibintu amadosi buri ko bikorera ku bintu byabaye byanditswe mu binyamakuru byanditswe mu maraporo atandukanye nicyo gituma ntatawe icyumviro cyo umuntu ari hiyo ariko kumbure ushaka kusanga afite nk'umukuru w'igihugu naho atashatse kumudoma ku izina yashatse kuvugira kuko sinatahuye neza ibyiyumviro aheze gushikiriza
urakoze Nduwimana nawe nyine aratwakuye Nduwimana uratwumva irindi zina huri ikibazo icyumviro
yego icyo mbona ko yakubuzima yoza imbere y'ubutungane bakamucira urubanza hama bakaraba icyo yatuze akata imbere y'intara hama yagiye kuvuga ngo tubamwagiza kubyimenyesha no kuba banditse kubyo babonye icyo mbona ntiworaba icyo banditse cyangwa icyo babonye kiza mu bushita kubitera bakatohoza bakaraba yuko icyo yatuze atari cyangwa atari cyo bakareka kumucafuza kuko yabona afite mu zabukuru ama yakiriwe n'intahe cyangwa yarakoze ikiri akajya imbere y'intahe agahanwa bakamucira urubanza imbere y'ubutungane niyo gatari byo nabo bakareka gufatira kuri ibyo banditse babonye bakajya kuri kureba akayaya bagasohoza bakabona ko ari ibyo nimba yakoze ibyaha bakamucira urubanza yoroye nimba nabo yataka icyaha yakoze bakamwereza imbere y'ubutungane akareka kuboneka nabi mu makuru
murakoze
yego
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mubandanya kutwumviriza kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga tariko tuvuga ku kibazo cya ruswa muri Afrika cyane cyane dufatiye kuri dosiye y'amatohoza ariko agigwa kuwahoza ari perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma ariko araba aho yaserutse ejo imbere ya komisiyo y'igihugu ijejwe kurwanya ibiturire aho ariko akurikiranwa muri amatohoza ku maroregwa ya ruswa yamara ivyose muri Afrika y'Epfo gusa twavuze n'ahandi muri Afrika ko ikibazo cya ruswa kivugwa ko ari kibazo gikomeye cyane. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Daniel uratwumva?
Ego ndamwumva cyane, nitwa Ntwarimana Daniel ndi Nyamasheke ruharambuga mu mudugudu wa Nkomero ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ikibazo icyumviro
ngiye ikibazo
yego
mumbariza abatumirwa tese kuki iyo umuntu akiri ku buyobozi cyangwa se iyo umuntu akiri ku ntebe y'ubwami kuki yamaze kuvaho bibuka ko yari yeruswa este kubera iki biriya bibazo bikurikiranwa nyuma yaho yeguye ku butegetsi cyangwa abavanga ku buyobozi ese ariho ntibabona ko akora ibyaha mu nsubiza icyo kibazo nicyo mfite murakoze
yego no kwishyura gato ku byerekeye Zuma n'igihe yari perezida ibyagirizo bya ruswa byaravugwa bakanaho namutuma ko rugurika ari yabivuze gato sinzi ko yo ari cyo kongera ko Bob
nibaza ko kumbure umunyagihugu atari yakurikiranye ku bijyanye gitangura twabivuze yuko umukuru w'igihugu ni ku isi yose umukuru w'igihugu ni henshi niko amabwiriza shingiro y'ibihugu abivuga nuko kesanga umukuru w'igihugu ari karatu akiri ko arayobora igihugu agifitaye ayo mabanga yo kurongora igihugu kenshi abafite icyo bita iminite ubudahangarwa no kuvuga ko nta ubutungane n'ubwo bufite uburenganzira bwo kumukurikirana cyangwa kumurengutsa rero nibaza ko twari twabiciye ko ariko inzego zibadore bitegekanije kugira umuntu ntiyigire utwo yishakiye murantunga nicyo gituma umukuru w'igihugu inama nshingamateka icyo gihe niyo ibifite uburenganzira bwo kumukurikirana mbere no kumukuraho mu mabanga mwarabibonye nibyo rero inama nshingamateka ya Afurika y'epfo yagerageje kubaza ko Zuma akirongoye kirya gihugu kandi nibaza ko kumbure ntiyabyo bikurikiranye ni nacyo cyatumye yigaza ko Zuma atanga imihoho bugiye yavuye mu mabanga yo kurongora igihugu atararangiza ikiringo cyiwe no kuvuga ko hariho ayo madosiye yavuzwe mu binyamakuru hariho iyo nama nshingamateka yagumye imurengutsa agasaki isaki isaba yuko yokugwa mu nyuma rero umugambwe wiwe urabiraba uravuga uti uyu muntu n'ukuri ariko araduteza urubwa tubuze amajwi mu matora reka tumusabe wenyine mu cyubahiro cyiwe yiyongorore atange imihoho akure neza ni nabyo byabaye rero kigadeza cyabaye igihano bamuhaye si ukuvuga yuko ngo azakurikiranwa ari uko ngo yavuye mu mabanga murumva yuko yakuwe mu mabanga ikiringo cye kitarahera kubera ayo makosa yagirizwa akekwa ko
murakoze Charles nawe nyine ari ku murongo wa telefone Charles izina rindi aho uri
amenyandwe sheve
uri he
alo
alo
ndi mu majyaro ku Rwanda mu karere ka Gatenga
ufise icyumviro ikibazo
ibazo nashaka kubaza nyine ngubwo Zuma yirego bavuga ko bari kumubetera ese nkubwo ngubwo abafite nk'ibimenyetso ateka ko baramwesera koko nkubwo iyo arimo avuga ko nkubwo yavuze ko bahari abaje bakamutera ubwoba yabafite ibimenyetso bigaragaza koko
murakoze mumwishyure Chanel
ikibazo sinacyumvise neza siniko mwakishyuriramo
arabajije ngo ko kumbure ngo ko bo ariko baramubeshera ibyo bamwagiriza Zuma ngo yoba afise ibimenyetso ngo vyerekana ko bo bamubeshera
ibyabindi bavuga n'abandi bati reke turaye ikidovuga ku butungane nibaza yuko n'ubutungane kugira ngo ushire ahabona bivuga ko ufite icyo bafatire ko murumva yuko bageze n'igihe akitegura agatanga ubutegetsi ataraheza ikiringo cy'iyoboke kuko hariho n'ibyafatiwe ko kandi murumva yatanguye kubisabwa nabo bari kumwe mu mugambwe iyo batanga kumusaba yuko yatanga imihoho kugira ngo ntabakomeze ntabandanye acafuza iyo akomoka mugambwe akomokako bisigura rero yuko bafite icyo bafatiye ko atari ibintu bibi rero ariko uko byagenze n'icyo yoba ahaniwe nibaza yuko ubutungane buryo kwabukabishyika kuko barumvise yuko
hari amatoho yimbitse ariko arakogwa.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga dosiye Jean Long ku murongo wa telefone. Jean Long uratumva?
Yewe neza.
Uhamagaye uri he?
Kigali ndera aho bita ku mukuyu.
Iki yumvira ikibazo?
Ndere.
Alo? Turamutakaje ku murongo wa telefone Jean Long. Muri iki gihe Ubushinwa buriko burakorera cyane mu karere ka Afrika buzana imitahe kubera bizwi neza ko ari igihugu aho butunze bugira kabiri mu bunene ku isi gikeneye kurondera ibyo gikura muri Afrika nk'ubutare n'ibindi byose bugira ngo kibandanye iterambere muvuduko w'iterambere ryawo. Yamara muri ico gihe biravugwa ko Ubushinwa kenshi bukoresha ibintu by'ibiturire mu gukorana na leta yo muri Afrika ugasanga amasoko icyo gihugu kironse biciye mu bintu abavuga ko biba biciye nko mu manyanga eka n'ibindi bihugu nk'ubuhindi aho usanga hari ibihugu byo muri Afrika ma leta usanga atanga ubutaka bakabwaka abanyagihugu bakavuga ko bishika abanyagihugu ntibaronke n'indishi ngo babahe ibyo bita compensation. Icyo ni kibazo gikomeye cyane muri Afrika ga Bob.
Muri Afrika nko kubivuze ikibazo ico kimwe kibazo gikomeye kandi kiradishinga washaka abanyafrika bo mu bihugu bitandukanye kuko ubushinwa nta numwe atabizi ubushinwa uno munsi buri mu ntambara y'ubutunzi n'ibindi bihugu bya rutura byari bihasanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo bihugu bya Angleterre, Ubufaransa, Ubudagi. Murabizi yuko nk'akarorero uno munsi mu bijyanye n'ibigwanisho Ubushinwa usanga uno munsi rero buriko burahiganwa kudandaza nk'ibigwanisho mu bihugu bimwe bimwe bya Afurika kuko ibyo bihugu byahora mu myaka yahera bigurira ibigwanisho n'amahera menshi bakoresha ugasanga babigurira mu bihugu bya rutura by'Iburaya za Amerika. Rero uno munsi biragaragara ko Abashinwa bari kucono kwita offensive no kuvuga ko bariko baratera bimwe bikomeye cyane nta gutera mu bijyanye n'intambara ariko mu bijyanye n'ubutunzi bariko baragenda ahantu hakomeye bariko kwiragira isi yose. Muri ivyo rero babigira nk'ihiganwa ni nacyo gituma rero kenshi ivyo biravugwa no munsi nawe nabyo novuga ngo ngira ntange ivyemeza ariko biravugwa ko n'Ubushinwa burakoresha cyane rwose bene ibyo bintu bya ruswa kugira bigurire ubwenge n'imitwe y'abakuru b'ibihugu bamwe bamwe aho babahe nk'ibyo bintu neza amafaranga kugira babahe ubutaka bwabo ku mahera kandi kenshi nticyanikije cyangwa babahe ayo masoko akomakomeye ibintu byo kubaka amabarabara, kubaka ibibuga by'indege, kubaka ibintu bikomakomeye by'ingomero z'imiyagankuba. Usanga rero kenshi ubuhugu Bushinwa kabisa aribwo buriko burakwiragira mu bihugu bya Afurika byiganza muri bene ibyo bintu. Rero barabivuga ko bakoresha ibyo bintu ni ukuraba rero aho bari kuko niho hari ikibazo. Ariko rero nk'uko wari ubivuze ni ukuri nashaka kukasiba ko gato ikibazo cyo muri Afurika ntabwo ari Abashinwa, ntabwo ari Abazungu, ntabwo ari Abanyafurika ubwabo. Ikibazo cya Afurika kiri muri Afurika ni uburongozi. Rero sinza kubiseba ariko abatari bake barafise uburorero bashobora kuraba hirya no hino bakaraba ibihugu uno munsi muri Afurika biriko biravugwa ni ibihe ibiriko biravugwa biriko bivugwa mu bintu mu byiza mu bibi biriko bivugwa mu by'indwara cyangwa mu by'iterambere. Ibyo rero biragaragara hari ahantu ubona ko mu bihugu bya Afurika hariho uburongozi bwiza abakuru b'ibihugu ubona ko baracishinga n'iterambere ry'ibihugu byabo n'iterambere ry'abanyagihugu babo.
Urakoze.
Icyo ni ikintu cyiza kiriho naho ari ahantu hacu byose birabona.
Murakoze. Jean Long twamuronse yagarutse ku murongo wa telefone. Jean Long uri he?
Ndakumva Kigali mera aho bita ku mukuru ni wende.
Ufise ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza?
Nandere reka mbanze ndamutse abatumire.
Barakumva?
Ne, babaza utubazo nka dutatu.
Unyarutse?
cyambere mbabaza ese ruswa yo ku nzego z'ibanze se cyangwa ku bayobozi bo hasi itandukanye he na ruswa yo ku rwego rwo hejuru ni iyihe yateza imidugararo icya kabiri ese South Africa yaba ifite demokarasi kurusha ibindi bihugu byo muri Afurika kuko tubona ko umuyobozi wayo Zuma ashobora kuba yarahagaritswe bagashyiraho undi cyangwa se byaba ari ubugambanyi bw'abandi bayobozi babaga bari bafatanyije cya gatatu nabaza ese muri Afurika ni kuki abayobozi baho biguza imitungo ese byaba ari uko bavukiye mu miryango ikennye ese nta ngaruka bigira ku banyafurika kuba urubyiruko rwo muri Afurika rutafite icyo rugeraho kandi wenda amafaranga amwe n'amwe agakwiye gufashishwa muri abo ngabo bakaba bayatanga binezeza mu mitungo yabo bakabyigizaho byo nta ngaruka byazagira
murakoze umwishyure Chanel
ego ikibazo cya mbere yabagize ati itandukaniro rihari hagati ya ruswa iribwa ku nzego z'ibanze hamwe na ruswa iribwa ku rwego rwo hejuru nuvuga icyo bitandukaniye ko ubwa mbere na mbere zumva ntiziba zingana ko abo ku nzego zo hejuru ntibiba by'ubusa barya isabika iyo ni itandukaniro ikindi nacyo ni uko ruswa yo ku rwego rwo hejuru rimwe bavuga ngo umwera ngo uva mukuru buriya ruswa iriwe ku rwego rwo hejuru ibintu bigapfira mu nzego zo hejuru byerekana yuko uburongozi buba ata mugambi bufise kugira ngo bashobore guhagarika iyo ruswa bigaca bitera rero no ku nzego z'ibanze zose bikamanuka gushika hasi ugasanga iteye ingeso mbi no mu nzego z'ibanze umwe wese agashaka kugira icyo akoze niyo bavuga ngo ya migani bavuga ngo ndi nkeneye ibishayidi ugasanga umwe wese ahari ashaka kurya ruswa kubera akarorero kari ku nzego zo hejuru
yavuze ngo demokarasi yo muri Afurika y'Epfo ngo ko yoba iteye imbere kurusha mu tundi turere twa Afurika
demokarasi yo muri Afurika y'Epfo
yego
ubundi uko twize gushika ubu novuga yuko kara karorero na karorero mu bihugu bya Afurika bitari bikeye muravye ukuntu babyifatamo ya muraji igihugu cya Afurika y'Epfo iyo cyavuye mukaba muzi inyuma intwaro ukajyanisha imiryango muzi umutegetsi baronse Mandela agashyira ibintu ku murongo akagerageza naho byari bigoye ariko agatanga akarorero keza igihugu kagira izina ryiza twavuga yuko demokarasi yabo yari demokarasi yifashe neza y'akarorero kandi sinavuga ntiyari demokarasi n'ubu bunya nibaza yuko ata kintu kinini kirahinduka ari ibyo byagiye biracamwo ariko tuvuga yuko uburongozi buhari ubu nibaza ko ibintu biriko birajya ku murongo
naho muri make cyane naho naho muri make cyane yavuze ngo kubona abategetsi muri Afurika ngo bagwiza amatungo bashitse ku butegetsi ngo byo barukubera ko babashitse ku butegetsi bakenye muri make cyane
ahanini n'icyo ntiyataye ntaho yataye ahanini n'icyo ni bimwe bajya ku butegetsi benshi bafata yuko le pouvoir ari source de richesse ugasanga ntibagiye ku butegetsi kubera bagiye kugira icyo bamariye ababatoye ariko bafata yuko ariyo nzira yonyine ibyo bashikana matungo kugira ngo igihengere bari bafise
bashobore murakoze cyane barabatumire Chanel Girumugisha muhinga mu vyereke imigambi yo kwiteza imbere bita gestion de projet mu rurimi rw'igifaransa na Bob Rugurika umenyesha makuru w'amatohoza bose bakaba ari Kigali mu Rwanda twari ko tuvuga ku kibazo cya ruswa muri Afrika na cyane cyane dufatiye kuri dossier ya ruswa amatohoza ariko agigwa kuri Jacob Zuma yahoze ayoboye igihugu cya Afrika y'Epfo turashimiye abatumire bacu dushimire nabo bose bakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bakashikiriza n'ivyiyumviro turabashimiye rero mugira ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.